Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bella Gloria Kintore. Innocent kubwimana nayo rikaratuma no majwi abashikira mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2019 Kigarama mwaka w'2020 nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abacamanza basigaye batinya kuvuga ico amategeko ateganya ku bantu babakoze amabi ariko basanzwe bahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo bishikirizwa n'umushingwa amanza Janvier Bigirimana n'inyuma y'urubanza rwaciwe kuri uyu wa mbere na sentare nkuru y'Igitega kwitwa Emile Irambona yafatanwe ikiziga cy'umuntu. Muraza kubikurikirana murano makuru. Naye mu ntara ya Rumonge amafaranga agera ku 50,000 niyo yaciwe umucuruzi w'inzoga umwumwe mwafashwe bagirizwa kududza ibiciro no kunyegeza ibinyobwa vya Brarudi. Bamwe mu bakora urudandaza rw'abantu basa n'abarusha ingufu leta kubera barukuramo amafaranga menshi arico gituma iyo leta isa nibakora ko igasha. Ivyo vyashikirijwe numwe muri abo bakora urwo rudandazwa yaganiriye na radio Inzamba. Muraza kubikurikirana murano makuru mukanya inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe wa hozarongo y'Uburundi Major Petero Buyoya yashinguranwe iteka kuri uyu munsi wa kabiri ku mugwa mukuru Bamako w'igihugu ca Mali. Imbere yo kumushingura akaba hatanguye inkuka ya misa yo kumusezera irya nyuma yabereye muri ico gisagara ca Bamako mu isengero rya Cathedrale Sacré Cœur. Ishingurwa rya nyakwigendera Perezida Petero Buyoya rikaba ryitabwe n'abanyeni icubahiro batari bake. Iryo shingurwa ryiwe rikaba kandi ari ry'imfata kibanza nk'uko vyamenyeshejwe n'umuryango wiwe. Bakaba bizera ko bazomutahukana mu gihugu c'amavukiro yiwe ni amahoro yagaruka mu Burundi. Twamenyeshe kandi ko leta ya Varisito ndayishimiye itarigera ishikiriza na kimwe kuvanya kubahwa Petero Buyoya yitavye Imana. Tukabamenyesha kandi yuko atani n'umwe n'imwe ya leta y'u Burundi yitavye ivyo birori byo gushinguranwa byo gushingurana iteka nyakwigendera. Batari bake bakaba baraneguye iyo nyifato y'ubutegetsi bwa CNDD FDD. President Petero Buyoya yarongoye u Burundi imyaka 13 akaba yitavye Imana afise imyaka 71 w'amavuko. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane aho ubutungane bw'u Burundi butinya gukomakoma abantu bagirizwa ivyaha bikomeye bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Abacamanza bagatinya kuvuga ivyo amategeko ateganya bishikirizwa na Janvier Bigirimana yanonosoye ivyo amategeko ni nyuma yaho sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Gitega yaciriye ku mugoroba w'uyu wa mbere umunyororo w'imyaka 4 n'indishi y'amafaranga angana ku 100,000 Emile Irambona icegera curongoye ugwaruka gwimbonera kure muri iyo ntara. Akaba arongoye kandi n'igisata kijeje gutunganya igisagara muri iyo ntara nyene. Akaba yafatanwe ikiziga c'umuntu giciye umutwe. Ugo rubanza rwaciwe uko mu gihe umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara yari yasabiye uwo Emile Irambona igano c'uguherayo. Ku bw'umushingi wa manza Janvier Bigirimana bigaragara neza ko habayemo igitsure c'ubutegetsi. Tumukurikira.
Muyihweje uburemere bw'icaha cakozwe cyane cyane ibyo kugandagura umuntu byateguwe nabyo bikaba bihanwa ni munyororo wo gufunga ubuzima bwose nk'uko byari byashikirijwe n'umushikiriza manza yari kwashengeza abagandaguye uwo munyagihugu. Umuntu kandi yihweje yuko ubu Eme Irambona sanswe ari mbonera kure yijejwe n'amabanga mu mugambi CNDD-FDD. Umuntu ashiye yihweza n'ingene ubutungane bw'u Burundi busanze butinya gukomakoma abantu bakoze ivyaha bikomeye mu gihe bari mu mugambi CNDD-FDD. Nta wubura makenga yuko uru rubanza rutakurikije amategeko yuko habayemo igitsure cy'abari mu butegetsi nimba kitabayemo igitsure naho birashika bacamanza bunyene kubera imigenderanire babasitaniye n'uwo mugambo uri ku butegetsi ugasanga bahiye coba mu gutinya kuvuga iby'amategeko ategekanye rero nibaza yuko muri sentare y'ingururizo bashobora kuzoraba neza uruhara rw'UME bakaraba yuko amategeko yakurikijwe ico dusaba nuko mu gihe hakozwe ivyaha bikomakomeye cyane ibyaha by'amaraso ababikoze bohanwa hisuzwa amategeko kuko nta muntu ubundi yatezwa kuba hejuru y'amategeko.
Janvier Bigirimana amande y'ibihumbi 51 wese niyo yaraye aciriwe abadandaza inzoga mu barebwo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Amakuru avaho mu Rumonge akabavuga ko abo badandaza bagirizwa kunyegeza no kuduza ibiciro by'ibinyobwa vya Brarudi. Ivyo bibaye nyuma y'imyidogo y'abanyagihugu ko ibinyobwa vya Brarudi vyaduze kandi binyegezwa mu ntwaro bakaba bagabisha abo baduza ibiciro ko bazoguma bahanwa batari hagaritse. Tubibaze Eddie Claude nini nahazwe.
Icyo gikorwa cyo guca amande abadandaza bubare bo mu gisagara ca Rumonge cyakozwe n'abajejwe intwaro muri commune bafadikanije n'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Amakuru avaho muri iyo ntara bamwe muri abo badandaza ngo bari banyegeje ibinyobwa by'ishyirahamwe Brarudi cyane cyane ibyo mu bwoko bwa Amstel. Mu minsi y'imbere gato ya Noel icyo kinyobwa cyagurishwa 2,500 cyangwa 3,000 mu gihe cyategerezwa kugurishwa 1,800 mu mafaranga y'amarundi. Ntoya nazo zagugwa amafaranga 2,000 mu gihe igiciro kizwi ari 1,500. Abarenze kuri ibyo byose rero bakaba baciwe amande angana n'50,000 by'amarundi. Mu gipolisi mu ntwaro baragabishaho bose bishingira ibiciro bitazwi n'amategeko. Umunsi wa gatanu abadandaza b'inzoga batatu muri zone ya Minago bari baciwe amande nkayo nyene. Abayangayanga babiri barahagarikwa baja gupfungirwa mu gasho k'igipolisi aho mu Rumonge bagirizwa kuduza ibiciro by'inzoga n'inyama. Abanyagihugu barashima iyo ngingo ariko bakanegura ko ibyo bihano biriko birafatwa ku bacuruza b'inzoga gusa, bagasaba ko n'abajejwe intwaro bufatira ibyo bihano abacuruza ibifungurwa kuko navyo nyene byadugijwe ibiciro muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka.
Eddie Claude nini nahazwe arakenuye. Tukiri mu gisata c'ubutungane nyene kuri uyu wa mbere abacamanza ba senare ya bubanza barashashe mu ntahe y'icese ku rubanza rw'ikibiraho kugira humvirizwe barutwa nayo Evariste yagandaguye umugore wiwe mu ijoro ryo kuwa gatatu hashira kuwa kane. Umushikiriza manza akaba yamusabiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Barutwa nayo ico caha akaba atagihakanye. Umuryango wabuze ukaba wasavye indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 200,000. Umwe mu baserukira umuryango wabuze arashima ko urubanza rwagenze ariko bakagira amakenga ko bayindishi y'akababaro basavye bashobora kutazoyironka. Uwo yagandaguwe akabasize abana babiri, umwe afise imyaka 5 undi amezi 9, bikaba bitegekanijwe ko urubanza ruzosomwa kuri uyu wa gatatu. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Keneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Hari umwigeme wo kumutumba Gisanze komine Bururi ari mu minwe y'igipolisi ca Bururi kuva ku muhimbwa mo kuri uyu wa mbere. Amakuru avaho Bururi yamenyesha ko uwo mwigeme yagirizwa kwica no guta umwana yari yibarutse. Abanyagihugu baho bagasaba ko uwo mwigeme yohanwa kugira ngo iyo ngeso iranduranwe n'imizi. Tubaze François Bizimana.
Amakuru ava ku mutumba Gisanze abivuga uwo mwigeme yoba yibarutse mu joro rya gatanu rishira wa gatandatu inondwi iheze. Umwana yarahejeje kwibaruka uyo baciye aja kumuta mu ruzi kubyaye ugabura umutumba Mugozi n'umutumba Gisanze. Aho ni naho imbwa yatoye ikiziga cy'uwo mwana maze abantu barayibona barayitesha nk'uko amakuru avaho muri komine Bururi abivuga. Ababonye icyo kiziga ngo nibo baciye batabaza abajejwe intwaro muri komine Bururi. Abajejwe intwaro, abajejwe umutekano bari kumwe n'abajejwe amagara y'abantu baciye bajana icyo kiziga cy'ugoruyoya mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu ntara ya Bururi. amakuru ava kuri uwo mutumba wa Gisanze akanemezwa n'abakora mu komine. Avuga ko Felix Niyongabo Mustanteri w'iyo komine yaciye atanga itegeko ry'uko horondegwa uwo mwigeme yoba yikekwa kuba yari yibungenze kugira ngo hamenyekane uwanize akongera agata ubwo ruhinja. Akaba yari yavuze ko hamwe indwi yohera atawuratogwa abakobwa bose bo kuri uwo mutumba bohagaritswe ku mvo z'amatohoza. Niho rero uwo mwigeme wo ku mutumba Gisanze yahagarikwa n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba hamwe n'igipolisi hari kuri uyu wa mbere. Amakuru avaho mu gace k'igipolisi i Bururi aho afungiwe avuga ko ariko agirirwa dosiye vyihuta kugira ngo arengutswe mu butungane mu ntahe y'ikibiriraho. Mutumba Gisanze abanyagihugu baho bakaba basaba ko uwo mukobwa yohanwa kugira ngo yongeso yo kwica abo bibarutse ituzwe kuri uwo mutumba.
François Bizimana arakenuye nari nabibabwiye mu ntango yano makuru w'amashirahamwe akora mu kujana abakenyezi n'abigeme gukora mu bihugu by'Abarabu unarondera abakozi gusa ngo bibe biheze. Akora ibikorwa byinshi cyane kugezaho abo barungika bahabwa uruhusha rwo kuja muri ivyo bihugu ivyo bita visa nitike y'indege ibashikana aho baba bagiye. Uruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio Inzamba gateka kawe rwaganirije unumwe rwaganiriye numwe mu bakora muri ivyo bikorwa akavuga ko kubona leta hari aho umenga nta nguvu ibishiramwo ari uko bamwe mu bakora ugo rudandazwa rw'abantu basa n'abasumvya inguvu leta kubera amafaranga barukuramwo. Tumumvirizi
mashira hamwe yemerewe gukora iyi nkije bita recruitment platform of Burundi RPB n'ayandi n'ayandi atari make tubarorondera amahanga amapasiporo yabo hanyuma amapasiporo amaze kuboneka amakobwa baka hari abanyene kakomeye kubera bisabwa ko abakomeye hari ingwara nyinshi bapima harimo sida bagatinya inda bagatima ibiritigo amasifirisi n'ibindi imitima byose hari amahanga akomeye amashyirahamwe ari mu bihugu by'Abarabu amusinye bakamurukira viza maze kuboneka hatari ibintu byo gusaba uruhushya ibyo nabyo ni gutanga aya mafaranga tumwe tuvuga hagati y'amajana ane n'amajana atatu y'amadolari atanga uruhushya umuntu akarungika amahera y'amatike cyangwa hari n'abayakatira hariya umuntu akagenda neza ni uko ibintu bigenda. Nyuma iyo umuntu afise ikibazo ubu ukuntu bimeze ku by'ukuri byasaba yuko hari akarusho dufatiye ku myaka yaheze kuko buye umuntu yagenda afite kontra y'akazi tuzahagiye umuntu yagenda tuzi urugo agiyemo ku bimeze turasaba amatelefone niho badaha telefone bakavugira ku yabo ni muri buri rimwe mu ndi kabiri cyangwa ikarenga ukamenya afite ikibazo ukamenya baramuhemba ukamenya hari ikibazo kimeze ukuri uku. Hanyuma hariho kandi uburyo yuko iyo bananiranye umuntu afite ikibazo kanaka bamuhindura akazi akadakundi mu bosi ni ukuvuga nicyo gituma mvuga ngo hari akarusho ubu bimeze neza bifatiye na kera ubu nta muntu akigiraho ibibazo birebire.
Ibintu leta amenye iratinya kubikora cyangwa kubishyiramo ingufu n'ubwo buryo butangwa n'amafaranga menshi bari kuvuga hariho abantu bashaka kubashisha kurusha ingufu leta.
Nayo mu makuru avugwa mu ntara ya Kayanza hariho abagore bakorera amabi atandukanye abo bubakanye bamwe mu bagabo bayaze na radio Inzamba bavuga ko muri ayo mabi abagabo bakoregwa hari ugutanwa abana bakiri inzoya gukubitwa rimwe na rimwe mbere nk'iyo mu rugo hari abana bakuze ngo baroshwa na banyi na babo kwifadikanya nabo kugira bakubite base babavyaye abagabo bagatinya kubivuga ku gutinya ko bacishamwo ijisho. Eka mbere na bamwe babakenyezi bayaze na radio Inzamba baremeza uko guhohotegwa kw'abagabo bagirigwa nabo bubakanye ibiharuro vyegeranijwe n'ikigo kijejwe ivyingo n'iterambere ry'imiryango muri iyo ntara vyerekana ko abagabo bababa amajana abiri aribo bakorewe ayo mabi kuva mu kwezi kw'indwi kw'umwaka w'2018 gushika mu kwezi kwa gatandatu kw'umwaka w'2020. Ninonga duce dusozera makuru twabateguriye dushimiye mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza. Bela Gloria Kinore akawarije na yabashikirije fadikanije na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma naho ubutaha.